mubandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Radio ijwi rya Amerika twumvikanira ku mirongo migufi metero 19 na metero 22 mu Rwanda, turi kuri FM 104.3 no kuri radio inshuti ya bose FM 88.3. mudukurikire kandi no kuri Facebook VOA radio yacu. Mwiriwe neza nshuti zacu, muri kumwe na Aloise Bigirimana
na Thomas Kamirindi. Mwiriwe. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru. Mu Rwanda, umutekano mu mahoteli n'ahandi abaturage batuye.
Sekirite rero mureke twe kuyirebera mu mahoteli ahanga hanitse nenda kubasabage. Tuyirebere naho dutuye, naho dutaha.
Uyu ni Major General Emmanuel Ruvusha, umuyobozi w'ingabo z'u Rwanda mu ntara y'Amajyepfo. I Bujumbura mu Burundi hateraniye inama mpuzamahanga y'abashingwa manza, no kuvuga ba avoka. Sport, isiganwa ry'amagare Tour du Rwanda rirangije umunsi wa gatandatu, rizasoza ku cyumweru.
Muri Afrika, Perezida wa Sudani Omar al-Bashir yemejwe n'umugambwe wiwe kuzokwitoreza manda ya gatatu, mu gihe ibwirizwa shingiro ry'icyo gihugu rimwemerera gusa manda zibiri.
Muri Zimbabwe, MDC yareze amatora mu rukiko.
Nayo muri Canada, abantu bane bishwe barashwe n'umuntu gipolisi gushikubuka igitohoza icatumye abikora. Aya makuru hamwe n'ayandi ni mukanya, mugume ku maradio yanyu. Radio ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Imbere yuko dutambukira mu makuru ya karere, turabe ibivugwa hirya no hino ku isi. Igipolisi muri Canada cyatangaje ko cyafashe umuntu yikekwa kuba yishe arashe abantu bane kuri uyu munsi wa gatanu mu buseruko bw'igisagara cya Fredericton. Abategetsi bo mu gace ka Brookside basabye abanyagihugu kuguma mu mazu yabo mu gihe bakiriko baragarukana umutekano. Ibyo iyo mvo yatumye ubwo bwicanyi muri uyu murwa mukuru w'intara ya New Brunswick, ahaba abantu bashika ku 60,000 gushika ubu ntiramenyekana.
Umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres na Leta Zunze Ubumwe za Amerika barasaba bashimitse ko haba ankete zihutirwa kandi zigenga ku iraswa ry'abana barenga 40 muri Yemen. Indege z'intambara z'ingabo mpuzamahanga ziyobowe na Arabia Saudite zabishe bari muri bisi ejo kuwa kane. Igitero cyahitanye n'abandi bantu barenga 10, gikomeretsa n'abandi 77. Urugaga rw'ingabo mpuzamahanga narwo rwatangaje ko rwatangiye gukora ankete.
Naye mugambwe uri ku butegetsi muri Sudani watangaje kuri uyu munsi wa gatanu ko wahisemwo Perezida Omar al-Bashir guharanira manda ya gatatu mu matora yo mu mwaka w'2020, naho ibwirizwa shingiro ryemera ibiringo bibiri by'imyaka 5-5. Umugambwe The National Congress Party NCP mu funyafunyo uvuga ko wahisemwo Perezida Bashir w'imyaka 74 nk'umukandida inyuma y'inama yabereye mu ijoro ryo kuwa kane rishira uwa gatanu muri Khartoum, nk'uko byashikirijwe n'itorokanizo ry'amakuru Suna y'ico gihugu. Bashir ari ku butegetsi kuva mu mwaka w'1989 atembagaje ubutegetsi ku nguvu za gisirikare. Ibyo ni mu gihe ryabibwirizwa shingiro hamwe n'amategeko agenga umugambwe NCP byose byemera ko perezida atarenza ibiringo bibiri. Ibizotuma izo nyandiko zose ko ari zibiri ko aba ngombwa ko zizohinyangurwa mu gihe Bashir yokwemera ibyo byashikirijwe n'umugambwe wiwe. Bashir asanzwe aronderwa na sentare mpuzamakungu mpanabyaha kubyaha yagirizwa byo mu ntambara hamwe n'ihonyabwoko mu ntambara yo mu ntara ya Darfur.
Ijwi rya Amerika mu kirundi kinyarwanda dukomereza amakuru muri Zimbabwe. Ishyaka MDC rya Nelson Chamisa ryagejeje mu rukiko rurengera itegeko nshinga ikirego cyo kwanga ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye ku itariki ya 30 y'ukwezi gushize. Umwe mu banyamategeko benshi bajyanye dosiye mu rukiko, abavoka rero ba MDC uwitwa Tabani Mpufu, yabwiye abanyamakuru ko batanze ibimenyetso byose byerekana ko amatora yabayemo ubujura. Ati ni ubujura busumba inzovu. Naho Chamisa yatangaje kuri Twitter ko bafite icyizere cyo gutsinda. Ati dosiye yacu iruzuye neza kandi dufite ukuri. Ku ruhande rwe, President Emerson Mnangagwa avuga ko abo yatsinze babuze ubupfura bwo kwemera ko batsinzwe koko. We yemeza ko amatora yabaye mu mucyo usesuye. Mnangagwa wa ZANU-PF imaze imyaka 40 ku butegetsi, ishyaka rimaze imyaka 40 ku butegetsi hafi, yatsinze rero n'amajwi 50.8%. Nelson Chamisa we yabonye 44.3%. Uyu munsi wari uwa nyuma kuri buri wese washoboraga kujya mu rukiko kurega. Ubu rero MDC nayo yategereje umunsi wa nyuma. Urukiko rufite iminsi 14 kugira ngo rube rwatangaje umwanzuro warwo.
Dusimbiye ha muri Leta Zunze za Amerika, Perezida aramutswa iki gihugu Donald Trump yafashe ingingo mu kuduza amatagisi ku vyuma birimwo ivya aluminium byinjira biva muri Turukiya. Ayo matagisi adugijwe ku bice 20% ku butare bwa aluminium hamwe na 50% ku bindi vyuma, nkuko Trump yabishikirije avuga ko ifaranga rya Turukiya ririko riraduga guhangana n'idolari rikomeye cyane rya Leta Zunze za Amerika. Ivyo Trump abitangaje mu gihe hari haheze iminsi ibiri intumwa za Turukiya zigendeye Washington mu ntumbero yo gutorera inyishu icuka kibi kiri hagati y'ibyo bihugu bibiri. Abasesenguzi mu by'ubutunzi baragabisha ko urwo ruhagarara rubangamiye ubutunzi mu gihugu cya Turukiya. Imigenderanire hagati ya Amerika na Turukiya yatanguye guhungabana mu ndwi iheze Trump afatiye ibihano abashikiranganji babiri ba Turukiya ku ruhara bagirizwa ko bagize mu ifungwa ry'umupastori wa Amerika Andrew Brunson afungiwe muri ico gihugu ca Turukiya. Brunson aba aracungishijwe icamaso mu rugo iwe muri Turukiya mu gihe yagirizwa ibyaha by'iterabwoba. Ibiro vya Perezida White House muri Amerika byo bivuga ko ibyo byagirije atashingiro bifise kandi yagiriza Ankara kumfata uwo munyagihugu wa Amerika bugwati.
Muri Iraq, nyuma yo gusubiramo ibarura ryose ry'amajwi, Komisiyo y'Igihugu y'Amatora yatangaje uyu munsi ku ishyaka rya Muqtada al-Sadr nayo bafatanije aribo batsinze amatora y'abadepite n'intebe 54. Aya matora yabaye mu kwezi kwa gatandatu gushize. Impande zitandukanye zinenga uburyo amajwi yabaruwe, noneho komisiyo ifata icyemezo cyo gusubira mu ibarura ryose. Muqtada al-Sadr ni umwigisha w'umushiita rimwe mu mashami ya Islam, ayobora ishyaka ryitwa Mouvement Sadr Sadrist n'umutwe witwara gisirikare witwa Saraya al-Salam. Kubera kuba uwa mbere mu matora azagira uruhare runini muri guverinoma nshya. Uwa kabiri mu majwi ni umutwe witwa Alliance Fata ufashwa na Irani ufite intebe 48, naho ishyaka rya minisitiri w'intebe ucyuye igihe Haider al-Abadi nayo bafatanije baza ku mwanya wa gatatu n'intebe 42.
Turabandanya amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Radio Ijwi ry'Amerika. Igihugu cya Pakistan gitekanya kuzoba carangije kubaka uruzitiro ku gice kiri ku rubibe gihana na Afghanistan mu mpera z'uyu mwaka mu ntumbero yo guca intege abakora iterabwoba. Ibyo bikaba byashikirijwe n'abategetsi ba Pakistan kuri uyu wa gatanu. Urwo ruzitiro rurerure rukomeye rwubatswe ku birometero 2611 ku rubibe rwo mu burengero. Afghanistan kuva muri kahise camye mu matati na Pakistan kurubibe ibyo bihugu bisangiye kuva ku ntwaro y'ubukoloni bw'Abongereza mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo umunani na gatatu. Afghanistan yamye irwanya kuva narindi uwo mugambi wo kubaka uruzitiro. Abategetsi ba Pakistan bavuze ko ibikorwa byo kurwanya iterabwoba byirukanye abakora iterabwoba bose ku butaka bw'igihugu cyabo, kandi gutsimbataza umutekano bizotuma ubwicanyi ku mbibe ibyo bihugu bihana bugabanuka. Muri Indonesia naho abantu barenga ibihumbi ijana na mirongo itanu na bitandatu gushika ubu ntibarasubizwa mu ngo zabo, ni nyuma ya Nyamugigima iheruka gusambura izinga rya Lombok mu ijoro ryo ku munsi w'Imana. Yabaye imwe muri Nyamugigima ziteye ubwoba yabaye muri iryo zinga mu kiringo kiri munsi y'indwi zibiri. Ikigo cyo muri Indonesia kijejwe ibiza cyashikirije muri indwi kwigitigiri cy'abishwe kimaze gushika kuri amajana abiri na mirongo itanu n'icyenda.
Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, turi kuri Facebook VOA Radio yacu.
Radio Ijwi ry'Amerika, amakuru mu karere. Amakuru mu biyaga binini, kurabira hamwe ingorane abashingwamanza bakiri bato bafise mu mwuga ni kimwe mu bikoranije abashingwamanza baturuka mu bihugu bitandukanye byo ku isi. Inama iriko ibera i Bujumbura mu Burundi kuva kuri uyu munsi wa gatanu. Evariste Nzikubanya nka yakubitiyeyo.
Mu ijambo ryo gutanguza iyo nama ihuza abashingwamanza baturuka mu bihugu bitandukanye, umushikiranganji w'ubutungane bw'u Burundi yashikirije ko uruhara rw'abashingwamanza ari ntangere mu gisata cy'ubutungane. Umushikiranganji Laurentine Kanyana abisigura muri ano majambo:
Le rôle de l'avocat est incontournable dans l'édification de l'état de droit. C'est en ce sens.
Umushikiranganji Laurentine Kanyana avuga ati uruhara rw'umushingwamanza ni ntangere mu kubahiriza amategeko mu gihugu, ni nacyo gituma ibwirizwa shingiro ry'u Burundi ribaha uburenganzira bwo guserukirwa mu rwego rukuru rw'ubutungane. Eka mbere n'inzego abo bashingwamanza bahurikiyemo zarashinzwe kandi ziza zaremerewe gukorera ku mugaragaro. Izo nzego kandi zaratunganije amanama menshi yo kurabira hamwe ingene umwuga wotera imbere gusumba abashingwamanza bakiri bato bitabye iyo nama mpuzamakungu basanga koko bafise intambamyi nyinshi. Diane Kagwiza ni umushingwamanza w'umurundikazi yitabye iyo nama, avuga ko kugira ubu umushingwamanza bitoroha.
Muga bikigenda kugora si ukwinjira mu mwuga, baraguha urutonde rw'impapuro umuntu ategerezwa kurondera, uhejeje kubironka barakwakira ukaja muri sentare hakurahiza ukaba umushingwamanza. Ibikurikira nivyo biba bigoye bitaba vyoroshe namba, kuko hariho amafaranga umushingwamanza ategerezwa kuha amatanga ku kwezi ku kwezi, akagira aho ategerezwa kuba, ategerezwa kuba afise ibikoresho akoresha umwuga. Hanyuma rero abadukurira mu mwuga bahamaze igihe nabo, kuko turiko turagwirirana biragoye ko bashobora kudukurikiranira rimwe twese.
Ku kibazo cy'uko hari abashingwamanza boba bafumbatishwa uwo mushingwamanza akiri muto ntabihakana, Kagwiza asanga amanama menshi ariyo yotuma ako kageso karanduranwa n'imizi.
Ni ikibazo burya kitari no kubashingwamanza gusa, kiri mu gihugu cyose kandi no muri Afurika hose, kandi ni ikibazo kitoroshe cyane. Ariko rero iyo umuntu atariga ingene ategezwa kwifata, iwacu tubyita deontoloji, ataramenya ingene yifata biramworohera kumengo yogira nk'abandi. Ariko dufite n'amategeko atugenga amubuza cyane rwose gukora icyo kintu. Burya yaba twaronka ababitubwira ngira ngo twofuta benshi, ariko muri intumbere y'uno munsi n'ibindi ngira ngo izindi koraniro tuzoguba turiko turagira, tuzoguba turiko turakivuga kugira ngo bashobore guhindura ibyiyumviro bave muri izo ngeso zitari nziza mu mwuga wacu, hanyuma bashobore gukora umwuga nk'uko bikwiye.
Leta y'u Burundi ivuga ko ishigikiwe ugwaruka n'abo bashingwamanza bakiri bato barimwo. Mu ijambo gicegera ca mbere c'umukuru w'igihugu yitavye iyo nama, yagarutse ku kamaro k'urwaruka mu guteza imbere umugabane wa Afrika. Gaston Sindimwo n'icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu:
Dois-je le rappeler le gouvernement du Burundi que je représente?
Gaston Sindimwo ati nagira nibutse ko leta naserukiye iha agaciro ntangere ku ruhara rw'urwaruka no ku kigwa c'amategeko, nico gituma iyo leta yansabye unayiserukire muri ino nama ihuza abahinga mu by'amategeko. Twese turemeza ko Afrika itotera intambwe ugwaruka rushinzwe ku ruhande mu gikorwa cyo kurandurana n'imizi intambamyi zihari mu bisata bitandukanye n'ubutungane burimo. Abashingwamanza barenga amajana 250 niyo bitavye iyo nama mpuzamakungu y'i Bujumbura izomara iminsi ibiri mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Burundi n'u Rwanda nibyo byaserukiwe, ibihugu bya Guadeloupe, Haiti n'Ubufaransa biri mu bihugu byitavyo nama bivuye hanze y'umugabane wa Afrika guhiganwa mu mwuga no kubahiriza amategeko ngenderwako. Nico civugo ciyo nama igira kabiri kuva hashinzwe urunani mpuzamakungu rw'abashingwamanza Bujumbura. Evariste Nzikobanyanka, Ijwi rya Amerika.
Tukiri mu Burundi kandi nyuma yo kuduza ibiciro by'igitoro n'amazutu, leta y'u Burundi yaradugije n'igiciro cyo kwiyunguruza mu gisagara cha Bujumbura no mu ntara zo hagati mu gihugu. Ni uno munsi ku munsi wa gatanu. Ishyirahamwe ry'abaguzi mu Burundi Abuko rivuga ko kuba igitoro cyadugijwe ibice birenga 5% bibangamiye umunyagihugu. Mu kiganiro na mugenzi wacu Eugene Mukankusi, Noele Nkurunziza arongoye Abuko arabisobanura.
Tereza kuri ingaruka kandi fanatiko turabivuga yibadugize igiciro cy'igitoro, hacari ingaruka ku kwiyunguruza no kunguruza ibintu, kunguruza abantu n'ibintu. Hanyuma rero uko ibiduvuga by'igiciro cyane cyane cyo kwiyunguruza uko byahora bigenda mu bisanzwe, nuko batumira abaserukira bunguza abantu n'ibintu, bakabamo abaserukira leta, bakabamo n'abaserukira sosiyete sivile cyane cyane abo muri Abuko tuba tujyamo. Ubu rero ntibadutumye ko nta wundi rero yuko iyo nama yaba yarabaye kugira ngo icyo kiro gishobore gushingwa. Ubwo ibyo tumva nabo tutarabisoma ngo tubibone, ni uko aha mu gisagara bongeye ko amafaranga 200 ku 180 yahora akoreshwa, ubu adoza ku 400. Hanyuma ahandi mu bindi bice hose bashyize ko nzoduga 5% kiro byahoraho. Ibyo rero murumva yuko twebwe tuvuga tuti ibyakurikije ibyo twari twarumvikanye, kuko kera twari twarumvikanye n'abamunguza abantu na leta iri hagati yuko igihe igitoro kiduze ku rugero rushika 10% ariho bose bahindura ibiciro byo kwiyunguza. Ubwo umwumvise yuko mbi munsi ya 10% ariko baba bahinduye ibiciro.
Ye, none ubwo murateganya gukora iki? Ntabwo mwagishijwe inama kandi byadugijwe mu kigero mwebwe mutari mwarumvikanyeho, icyo muteganya gukora ni iki?
Icya mbere cyo ni uko dutegereza gusubira kurondera iyo tuvugana n'ababijejwe, kugira ngo cyane cyane ntibibandanye bitaja mu nama n'ingingo, kuko ibintu byerekeye kuya ku mugaragaro no kugira inama n'ingingo nabo byerekeye yari ingendo yayimenyerewe. Hamwe rero bihindutse byo haba bitubona yuko bikaba ari byiza kuba ari nko gusubira inyuma. Hari mu kindi tugiye gukora no gusubira gusaba kandi ubushinganyi bwijejwe yuko buhaba hakiga n'ibindi bisho bitegekanywa, kugira ngo ibyo ntibantu bariko baraduza igiciro gusa mugabo barondere n'ubundi buryo bingene igitoro cyoshya ngaho tutazihinze, kandi kimwe na cyoshya ngaho ntihabe gusanga kiza kurugera rurengeye ushobora kuvuna umuguzi.
Hari ikigega cy'amafaranga gifasha iyo ibiciro by'ibitoro byazamutse, icyo kigega cyifashe gute, ubu gihagaze gute muri iki gihe?
Ibyo ni byo cyo kigega mwagomba tumva turi mu bantu bari basabye ko cyojyaho kandi kiremerwa. Mugabo ikintu kigoye niko kugeza uyu munsi ingene bikora tari nkikorera ku mugaragaro ku buryo dushobora kumenya neza ingene bitunganijwe, ngo tumenye amafaranga amaze kwinjiramo, tumenye n'ingene ariko arakoreshwa, tumenye n'ingene ariko arafasha mu gihe gitoro tudugize igiciro. Ibyo ni bintu twosaba na byo nyine zo gukorera ku mugaragaro, kugira ngo ejo umuguzi ntabe yibaza ngo ariko aramurenganya kandi atari byo. Murumva yuko bikenewe rero kuko dushobora kwicara hamwe tugakorana n'abasekira abaguzi n'ababijejwe muri leta cyangwa abadandaza b'ibitoro, hanyuma ejo icyo kigega gishobore kugira icyo gifashije mugabo umuntu amenye n'urugero gifashije kuko rungana, amenye n'amafaranga yagiye arinjira uko angana. Icyo murumva ko ari ikintu gikenewe, ariko kugeza uyu munsi si ibintu biri ku mugaragaro.
Muri make noneho mu gusoza, Bwana Nkurunziza, ni izihe ngaruka mwabonye cyangwa se mubona ziri imbere ku bijyanye na kongera ibiciro bya lisansi n'ibyo kuyunguruza gutwara abagenzi haba mu mujyi cyangwa se mu ntara?
Kuri ibyo nta muntu kuribararondera kure cyane rwose, ingaruka ziraboneka. Ubwa mbere, ukoze ku gitoro ukaduza igiciro, ukoze ku giciro cyo kuyunguruza. Iyo ukoze ku giciro cyo kuyunguruza, ntangika yuko n'ibidandazwa byunguruzwa bizotuma bica biduza igiciro, hanyuma ugasanga umuguzi bimuguye ko bica bimugora. Ikindi ni nk'uko iyo tike yo kuyunguruza yaduze, byerekana yuko imiryango igiye kugira ikizokoroherwa, kuko n'amafaranga yiyongereye bateza gutanga mugabo nabo badasanzwe bayafise ku rugero rumwe cyangwa rukwiye ruhagije, nayo yahoraho yabagora. Mucyo mwumva ko bigiye kugorana, nk'ubu umuntu afite abana bashika nka batatu bajya ku ishuri, aho dufatiye kuba ari mu gisagara, ubwo ucura amafaranga uko ziba bangana, amafaranga yiyongereye ko dushobora kuronka nidufasha abaduga ruguru. Ndakuvuga rero yuko Leta yari ikeneye kubirabira hafi cyane rwose, mbere binashobotse ikagira ingingo ifasha.
Bwana Noel Nkurunziza, umunyamabanga mukuru n'umuvugizi wa Abuko, ishyirahamwe riharanira ineza y'abaguzi mu Burundi, murakoze cyane.
Murakoze namwe.
Shuti banywanyi, namwe bakunzi b'ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yaba ifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Ijwi rya Amerika. Noneho tujye mu Rwanda. Ministeri y'ingabo irahamagarira abafite amahoteli gufasha mu byo kubungabunga umutekano bamenya neza abo bacumbikira. Ibi byatangajwe mu nama yabereye mu karere ka Huye kuwa kabiri, yayobowe n'umukuru w'ingabo mu ntara y'Amajyepfo, Major General Emmanuel Ruvusha. Asumta Kaboyi araduha ibindi bisobanuro.
Iyi nama yahuje abacuruzi ndetse n'abashinzwe umutekano, yari igamije kurebera hamwe uko hakumirwa ibyaha bibera mu mahoteli n'izindi nzu zicumbikira abantu, kuko muri iyi minsi bigenda ngo byiyongera. Umuyobozi w'ingabo mu ntara y'Amajyepfo, General Ruvusha Emmanuel, yavuze ko abashinzwe gucunga umutekano w'ahantu hasohokera abantu bakwiye kutagira uwo batinya, niyo yaba ari umuyobozi.
Babandi basaka ubashiraho nini? Kuki nge nabo bahakanda ari igihe ubashiraho? Iyo nsuzuguye wa murinzi wa wundi uri hariya ku muryango, ni ukuvuga ngo ndisuzuguye ubwanjye, kuko ayo mategeko niba ari twebwe tuyashyiraho tukongera tukayasuzugura, ni ukuvuga ngo nawe ubwawe uba wisuzuguye, ahubwo nta n'ubu usuzuguye igihugu, nawe ubwawe wisuzuguye. Sekirite rero irareba buri mwe wese. Noneho wenda hano muri Huye abo ku ihoteli wenda baranga, ubu ejo ningenda nkajya wenda muri ni urugero nkajya muri Nyamagabe aho batanze hazana ya modoka nk'uko umuyobozi wa polisi yabivuze, bakabona veho witiraje irahinda rwose, ndaje bati nafande bagatera isaruti nkinjira, kandi n'ikimodoka nagiye nsigira irangi hariya mu bihuru, ndangije mfaburika ibintu by'ibipurake nkubitaho, mu gitondo ukajya kumva ihoteli yawe haguye mu ibara riraguye uwo mwaka. Sekirite rero mureke twe kuyirebera mu mahoteli ahangaha, nicyo nenda kubasaba, tuyirebere naho dutuye naho dutaha.
Uyu muyobozi yagarutse ku bitero byumvikanye mu karere ka Nyaruguru mu kwezi kwa gatandatu, avuga ko nubwo abakozi ibi bitero bigambye bakajya ku mbuga nkoranyambaga bavuga ko igihugu cyatewe kiri mu mirwano ibintu byacitse, ariko ari ibyifuzo nabyo bikwiye gutuma abashinzwe umutekano baba amaso.
Abo bagizi bana bamaze guhungabanya umutekano, bamaze kwiba abaturage, ndetse bamwe barasimbutse bajya kuri social media barasakuza bari no hanze y'igihugu, bavuga ko igihugu cyatewe, igihugu kiri mu mirwano, ibintu byacitse. Ariko ndagira ngo mbabwire, buriya ni ibyifuzo, ariko ibyo byifuzo nabyo bikwiye kutubera isomo, bikwiye kuduha icyo dutekereza. Ni ukuvuga ngo umuntu yakwifuriza inabi, buri gihe cyose iyo hari akabazo kavutse ashakisha uburyo akoresha ako kabazo kabaye, kugira ngo noneho ikibazo kigire kinini. Biriya byagiye kuri za social media bigaragaza ibyifuzo by'abantu na plani z'abantu. Ni ukuvuga ngo nubwo atari ko byagenze, ariko muri bo niko bifuza kugira ngo bari ko byagenze. Ntabwo rero nabyo njye mpfa kubisuzugura gusa gusa, cyane cyane nk'inzego z'umutekano ntabwo mpfa kubisuzugura gusa, ahubwo njye binyereka ko nubwo ibyo bavuga bitari byo ariko bashobora kuba ari byo batekereza. Ibyo rero bikanyongerera kwitegura ko niba nabitekereza batazatinda kumenya yuko bibi.
Uyu muyobozi yavuze ko mu ntara ya Majyepfo umutekano wari 100%, ariko asaba abafite inzu zihuriramo abantu benshi kurushaho kumenya abagenda mu mazu yabo. Mu minsi ishize mu karere ka Nyaruguru mu ntara ya Majyepfo humvikanye ibitero byahitanye abantu babiri ndetse bikomeretsa n'umuyobozi wa Nyabimata. Ibitero byaje kwigambwa n'umutwe wa FLN uvugirwa na Kalisti Sankara. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Mwumvise rero imbaraga zako kazi iki n'imbaraga za sporo n'imikino. Mu Rwanda turi kumwe na Jean-Claude Munyandinda. Jean-Claude, we wiriwe neza?
Neza Thomas, amakuru yanyu?
Amakuru ni meza. Niko isiganwa ry'amagare Tour du Rwanda 2018 rigeze nako ryashoje ryarangije umunsi wa gatandatu. Uyu munsi wagenze ute?
Urakoze cyane Thomas, nababwira ko nyine nkuko wari ubivuze ni etape ya gatandatu yabaye umunsi, aho abasiganwa baturutse mu karere ka Rubavu mu mujyi wa Gisenyi berekeza mu Kinigi mu Birunga. Urugendo rw'ibirometero 108 na metero 500. Akubwira ko rero uwahageze ari uwa mbere ari uwitwa Bereketi Temale wo mu ya Ethiopia, wakoresheje amasaha 2:54 n'amasegonda 38. Yaje akurikiwe n'uwitwa Mugisha Moise wo muri Amis Sportif Rwamagana, uwo nguwo nawe yakoresheje amasaha 2:54 n'amasegonda 39, bivuze ko yamusizeho isegonda rimwe. Iyo rero yari etape ya gatandatu, ariko dukoze icyo bita classement general cyangwa se urutonde rusange, bavuga ko umunyarwanda Mugisha Samuel uyu nguyu akina ikipe y'igihugu y'u Rwanda, ariko ubundi asanzwe akina ikipe ya Dimensions ndetse muri Afurika y'Epfo. Ubungubu ni turi ku isonga, niwe wambaye umupira w'umuhondo cyangwa se maillot jaune, akaba arusha umukurikiye nawe n'umunyarwanda n'uwitwa Uwizeye Jean Claude ukina mu ikipe ya Pays des Olonne Côte de Lumière mu Bufaransa, akaba amurusha amasegonda 21. Bivuze ngo urugamba ruracyakomeza. Ku mwanya wa gatatu muri classement general hari uwitwa Haile Michael Mulu wo muri Ethiopia, wa kane ni Azedine Lagabo wo mu ikipe yo muri Algeria, ikipe yitwa Groupement Sportif des Petroliers yo muri Algeria. Hanyuma wa gatanu ni Lozano David wakina Novo Nordiske muri Amerika. Hanyuma uwitwa Tamale uriye nyine wawe wa mbere uyu munsi mu Ethiopia, Tamale Bereket ari ku mwanya wa gatandatu kuri classement general, wa karindwi ni Valence Ndayisenga.
Aha, nuko ejo rero nanone ni umunsi n'etape ya karindwi, ni igice cy'icyiciro cya karindwi, bazava he bajya he?
Urakoze cyane. Ejo ni etape ya karindwi, igice cya karindwi, ikizaba n'igice kibanziriza cya nyuma. Bazahaguruka i Musanze mu mujyi aho bitaga kera mu Ruhengeri, berekeza mu mujyi wa Kigali. Urugendo rw'ibirometero 174 cyangwa se 174 na metero 400 ubwo n'ejo kuwa gatandatu. Bivuze ko rero n'uyu urugendo rukomeye, kuko nibagera i Kigali ntabwo bazahita basoza, ahubwo hari ibindi bice 3-4-5 bazaba bazengurukamo mu mujyi wa Kigali. Bivuze ngo akazi karacyahari, izaba ari etape ya karindwi, ariko Thomas kibuta ko no ku cyumweru aribwo bazasoza bazenguruka mu bice binyuranye bya Kigali, aho bazaba bakora urugendo rw'ibirometero 82 n'ibice bibiri.
Mu magambo make cyane kugira ngo na Evariste nzi ko banyanka tumuhe akanya, ku cyumweru rero niho n'igikombe cy'amahoro kizarangira, mbese tuzamenya uwagitwaye, nibyo?
Niko bimeze. Ku mukino wa nyuma Rayon Sports izahura na Mukura Victory Sports, umukino uzabera kuri Stade Jean Kigali Nyamirambo guhera saa 10:00, ariko mbere yaho gato saa 9:30 hazaba umukino wo guhagaritanira umwanya wa gatatu, aho ikipe ya Sunrise izahura na APRFC. Bivuze ngo Mukura na Rayon Sports bazashakirana bahatanira ikamba ry'igikombe cy'amahoro ejo bundi ku cyumweru.
Ndagushimiye Jean Claude, twese turagushimiye, weekend nziza kandi ayo makuru uzayatuye nanone ku buryo burambuye. Urakoze, weekend nziza.
Reka tubandanye na Evariste Nzikobanyanka i Bujumbura mu Burundi. Igikombe cy'umupira w'amaguru cya Afrika cy'imirwi nserukirabihugu ni mu mwaka uza 2019 muri Kamerune. Evariste, we intamba mu rugamba, abakinnyi bariko batororokanywa gute?
Intamba mu rugamba abakinnyi ko bariko baratorokanywa Aloise, nuko umumenyereza Origene yumve ko azatumye ko abakinnyi 43 bazoba bamwe batanguye inyimerezo, hari nk'abacyo bava hanze bariko baraza muri kino gihe. Abakinnyi rero 43 igitandukanye n'ukuntu byahora, nuko abakinnyi bahora bava hanze bari bakeyi, abava mu gihugu akaba benshi, ariko rero muri abakinnyi 43 26 bakina mu mashampiyona mu bindi bihugu mu gihe abari hano ibutumbura no mu zindi ntazi igihugu batarenga ku 17.
Urakoze Evariste. Ni mu gihe kandi n'imyiteguro y'umupira w'amaguru ku rwego rw'igihugu mu mwaka wa 2019 iza iriko iratangura. Ninaha tugaruka duhereje ibiganiro byo kuri uyu mwanya twari kumwe na Aloise Bigirimana kuri mikro hamwe na
Thomas Kamirindi. Turabashimiye cyane mugiro y'icyende nziza murakarama.